İri Mecburi Amerika. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri kitondo ku munsi wa gatatu tariki 26 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018 kuri mikoro muri 10 na Fideni Yongabo.
Rwasa agato umugambi wiwe nkuko ubuhanuzi akorera ko bimusaba bimubwira si gikoresho cyo kuzotsinda amatora kuri we. Ni gikoresho cyo gusubira ku rugamba mu gihe ibyo yifuza gushika ko bisaba bikuru.
Uwo ni Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL.
Kuvuga ngo ntegura intambara cye nibaza yabatwanwa na cye yabatwirirwana yo ifuze niyo ntambara ntegurira kina mushinga amateka niwe yoyibona yirirwe yirirwe abo ngaha pasigaraho.
Uwo nawe ni Agaton Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka aherutse gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi ku byo umugambwe FNL wagiriza Agaton Rwasa ko afite abagwanyi bariko bategura guhungabanya umutekano mu Burundi. Turavuga no ku munsi mpuzamakungu wahariwe abahinga mu byerekeye imiti mu Rwanda ku ngingo yuko abayobozi b'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera Sinapol Rwigara bategerezwa kuzogaragara mu rubanza ikigo cy'amatagisi n'amasori kiregamwo abanyamitahe biryo hinguriro mu Rwanda no ku myidogo y'abanyagihugu baba mu bice byimburirwamo ibitoro n'ubutare butandukanye muri Kenya. Bavuga ko atakamaro bibafitiye kandi badahabwa imizibukiro ikwiye iyo bimuwe aho icukurirwa. Mari imbere yaho reka dutega amatwi ngenzi wacu Alice Bigirimana adushikiriza amakuru yaduteguriye.
Urakoze Fidele. Turahera muri Afrika y'Epfo. Thabo Mbeki yahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo jo ku munsi wa kabiri yaragirije umugambwe ANC uri ku butegetsi kugamije gukuraho amategeko ngenderwa ko igihugu yerekeye kutavangura amoko kugira umugambwe we ube uwabirabura gusa. Ibyo abivuze mu gihe ANC uri kurategura amategeko mashasha yerekeye kugabanganya amatongo y'igihugu yahoze mu minwe y'abazungu. Perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa yashikirije ko ibwirizwa shingiro ry'igihugu rizohindurwa kugira amatongo asubirwemo kugabanganywa kubirabure atagushumbusha kubayeho. Tugira muntu mbere yo gutorera rero muti ikibazo cy'ubusumbasumbane kimaze imyaka itari mike muri ico gihugu. Mbeki yavuze ko umugambwe ANC warwanije ubutegetsi bw'inkehwa z'abazungu muri Afrika y'Epfo wari wiyemeje guharanira ubwigenge bw'abantu bose abirabure n'abazungu. Inyanyurwa ry'amategeko yerekeye amatongo muri Afrika y'Epfo rwabaye urugamba rukomeye rwa politike mu gihe ico gihugu kimirije amatora mu mwaka uza. Aho Ramaphosa ariko aragerageza ku buryo yoronka amajwi menshi muri yo. Papa Francisco yemeye ko guhishira ibyaha bishingiye ku gitsina bibera muri Ekleziya Katolika biriko biratuma abantu bava badohoka muri iyo Ekleziya. Yabivugiye imbere y'urwaruka ruharurwa mu majana rwari rukoraniye ku murwa mukuru Tallinn wa Estonia ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze mu gihe harindiriwe gusohoka raporo idondi ibyaha byakozwe imyaka n'iyindi n'abapadiri mu Budage. Iyo raporo yateguwe n'inama y'abepiskopi Katolika mu Budage yerekeye ibyaha byakozwe n'abapadiri Katolika mu myaka 70 gushika mu mwaka w'2014. Abantu 376,077 nibo batohojwe ko basambanijwe, ariko ngo ibyo bitigiye birashobora kuba birenga ngo kuko hari ibyo byaranyegejwe. Aho nyene mu Budagi Papa Francis yaratumye ko abepiskopi bo ku isi yose mu nama yo mu kwezi kwa kabiri i Vatican kuganira kuri ico kibazo. Ni mu gihe hari abantu bamwe bariko barasaba ko amategeko abuza abapadiri kuronga ngura akurwaho ikibazo ngo gishobora gucanishamwo Ekleziya Katolika. Prezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yashikirije jo kuwa kabiri k'Ubufaransa butazongera kwemera amasezerano y'ubudandaji n'ibihugu bitubahiriza amasezerano yo gukingira ibidukikije yafundikiwe I Paris yariko avuga leta z'umwe za Amerika igihugu cyonyine kitasinya ayo masezerano Macron yabitomoreye abamenyesha makuru ahejeje gushikiriza ijambo ryiwe mu nama ya bose ishiramwe mpuzamakungoni iriko irabera I New York yashikirije ko azokwemera amasezerano n'ibisata by'abikorera utwabo amahinguriro y'imodokari hamwe n'ay'imiti mu gihe yo kubahiriza ibidukikije leta z'umwe za Amerika hamwe n'ishiramwe ry'umwe bwa Buraya bari batanguye ibiganiro ku bijyanye no guhanahana ibidandazwa mu mwaka w'2016 ariko Amerika yacisokora inyuma yaho Perezida Donald Trump ashikiye ku butegetsi Ishirahamwe mpuzamakungu naryo ryashikirije jo kuwa kane ko amatohoza rimaze gukora yerekana ko ibitero by'indege biheruka gukorwa n'inteko zibegamiye leta muri Afghanistan vyishe abanyagihugu bashika kuri 21 nka bose bagizwe n'abagore hamwe n'abana abategetsi ba Afghanistan bavuze ko abanyagihugu bishwe mu ntara za Kapisa na Maidan Wardak ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana igihe abasirikare ba leta hamwe n'inteko bafatikanije bari bagavye ibitero bitumbereye kurwanya abo bise abatalibani umurwi wa ONU uri kurafasha muri Afghanistan unama uvuga ko utewe impungenge n'ibitigiri by'abanyagihugu bafa hamwe nakomeretse n'abakomerekejwe n'ibitero by'indege byiyongera muri uyu mwaka ONU yemeza ko abafiriye muri ibyo bitero bose wari umuryango umwe ugizwe n'aba inakuru basekuru hamwe n'abuzukuru babo bafise imyaka iri hagati y'ibiri hamwe na 12
urakoze abayisi ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru y'amakarere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mu gihe itariki 25 kwezi kw'icyenda makungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga bacuruza imiti mu Rwanda ihuriro ry'abo bahinga bavuga ko bagihangayikishijwe n'abantu bafata imiti gakondo mu nyuma bakarenza ko imiti y'ikizungu abandi nabo bakaja kugura imiti batandikiwe na muganga Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ahenshi mu mafarmasi yatandukanye mu Rwanda haraho abacuruza imiti batarinda kuraba ko ushaka umuti yawandikiwe na muganga canke nimba ari washaka kwikoreshereza nk'uwivura Ico nico urunani rw'abahinga badandaza imiti bavuga ko kibaraje shingo ubu busurikira ubwo runani Dr. Raymond Muganga avuga ko muri ico gisata hari n'abasigaye barigeza abahinga b'imiti kandi atari bo
ari benshi bakiyitira abafarmasi ugasanga baratanga imiti nk'aho bafite ubushobozi atabufite bivamo rero ko gutanga imiti nabi irangiye imiti idafite imbaraga ariko n'izindi mbogamizi z'imiti nanone idakwiriza ku isoko ari benshi batanga imiti itujuje ubuziranenge ngwa nk'urugero nk'umuntu afite grippe agafata antibiotique kandi itakenewe cyangwa se afite antibiotique zirenze zinga cyangwa ikafata nabi bikarangira itakifite ikibi kimumariye ariko n'izindi ndwara zitanu nazo ziteye ikibazo reka dufite nka kanseri
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buragabisha amafarmasi nk'ayo bavuga ko atankeka uzofatwa azobihanirwa mbere harimo no kugara bene ayo mafarmasi ikindi nacho gikunze kwibonekeza n'abanyagihugu bashima gukoresha imiti gakondo batagiye kwa muganga abatagize gutyo nabo bakavanga imiti ya gakondo n'imiti yo kwa muganga uwo muhinga ahamagarira abantu bose kuvavanura niyo ngendo
ibyo byatsi nibyo koko bishobora kuvura kandi koko sona bifite ariko aracyari intambwe gutera n'ukumenya gusa ibyo byatsi koko tufite kugira rwiza si dufite umuti ku buryo bwakwizera ngo icyatsi ufashe kizaba umuti koko ukwiriye niba afashe ibabi bitatu koko ni koko birahagije cyangwa se bihagije umuravumba tuzi ko birashoboka kandi twaba tuyifata umwe kuyiga ko bikwiriye kugeza igihe twizera koko ya soko kumeze neza kandi tuyujuje ubuziranenge
hari n'indi miti yibonekeza mu mafarmasi itacizegwa n'abanyagihugu baravye amazina yayo nk'iyitwa specialité cyangwa generique ubundi muhinga acuruza imiti muri farmasi arabahumuriza
Irango kuri uyu munsi cyo tumusaba umuturage n'ukumenya ko umuhanga mu by'imiti ahari kugira ngo abafashe gusobanukirwa umuti bafata uwo ari wo nubwo ngo mu byukuri imiti aho yaturuka hose ivura kimwe yabari generique yabari specialité ipfa kuba ari umuti nibari paracetamol ndi bakamwandikira panado iyo miti yombi ni paracetamol nubwo ngo waba bavuye mu Buhinde waba bavuye umuti bita ngo ni original y'abaturage ko bakunda kubyita mu byukuri iri imiti yose ivura kimwe
mu myaka 20 gusa yeze abahinga bacuruza imiti mu Rwanda bavuye munsi ya 50 ubu bageze ku barenga 190 yamara ubushikanganje bw'amagara y'abantu bavuga ko nabo bakiri bake ugereranije n'amazu adandaza imiti ingana ngana mu gihugu cyose Pierre Claver Nkuru I Kigali ku bwijuru rya Amerika
umucamanza muri sentare y'ubucuruzi I Kigali yafashe ingingo ko abayobozi b'ihinguriro ry'itabi Yanya kuyendera Sinapol Rwigara bategerezwa kuzogaragara mu rubanza ikigo cy'amatagisi n'amakori kiregamwo abanyamitahe b'iryo hinguriro kugira uruhara mu gusesagura amatungo y'iryo hinguriro byatumye iryo hinguriro ritishura amakori ibindi kuri inkuru turabashyikizwa na mugenzi wacu Eric Bagire ubusa
Umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi ruri I Kigali mu karere ka Nyarugenge byamufasha iminota iri munsi y'icumi asoma icyemezo ku nzitizi zatanzwe n'ubwunganizi bw'abanyamigabane mu ruganda rw'itabirwanya kwigendera Sinapol Rwigara ni mu rubanza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kiregama abanyamigabane bo ruganda rw'itabirwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ni icyemezo umucamanza yasomye baba abanyamigabane n'ubwunganizi batari mu rukiko Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyatanze ikirego cyari gihagarariwe na Maître Jean-Baptiste Twahirwa umwe mu bacunganira mu iburanisha riheruka ryo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka azamuriza inzitizi muri uru rubanza Maître Jean-Baptiste Rwagatare wunganira abanyamigabane b'uruganda PTC yasabaga ku ruganda ubwarwo rwagoboka ku bushake muri uru rubanza asobanura ko PTC ifite inyungu mu buryo butaziguye bityo ko kuburanisha urubanza itarimo byabangamira inyungu zayo kuko ariyo yaciye umusoro n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro akavuga ko guca urubanza uruganda PTC rutagaragaramo byaba bivuze ko ari ukurutira urubanza rudahari bikazagira ingaruka zikomeye ku ruhande rw'abunganizi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority bo bavugaga ko basanga nta nyungu zabangamirwa igihe urubanza rwaburanishwa uruganda rw'itabirwa Rwigara rudahari bavuze ko basanga uruganda rw'itabirwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ntaho ruhurira n'abanyamigabane barwo bamwe mu banyamigabane baregwa uruhare mu micungire mibi ya PTC muri uru rubanza ku isonga haraza Madame Mukanjye Manyaderine Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara harimo kandi Anne w'amahoro Rwigara umukobwa wa Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bwo kwa Rwigara Suras Company Limited n'abandi mu miburanire Rwanda Revenue Authority sobanura ko abanyamigabane nibaramuka bishyuye imisoro uruganda PTC rutazongera kugira indi misoro rwishyuzwa Gusa bayunganira bakavuga ko ugoboka mu rubanza yabikora igihe bigaragara ko afitemo inyungu mu buryo butaziguye kuri bo bagasanga uruganda PTC kugaragara muri uru rubanza rwaba rusa naho ruje kunganira abanyamigabane bakavuga ko kuzamo kwa PTC bishobora kuba intandaro yo gutinza urubanza cyangwa si byo yavuga bikayobya urukiko ni mu gihe Maître Rwagatare wunganira abanyamigabane b'uruganda rwo kwa Rwigara we yasabaga ko urukiko rutafata icyemezo ku ruhare rw'imicungire mibi y'urugandire rw'abanyamigabane barwo rudahari akavuga ko yaba PTC n'abanyamigabane bazaryorezwa umusoro hamwe bagatandukanira gusa ku ruhare baregwa mu micungire mibi ibyo byose umucamanza yarabisesenguye maze yanzura ko uruganda rw'itabirwa Rwigara rufite uburenganzira bwo kugaragara muri uru rubanza rugoboka ku bushake abanyamigabane barwo mu miburanire umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko impamvu PTC igomba kugaragara muri uru rubanza ari uko yaciye umusoro kandi n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyemera ko abanyamigabane n'uruganda bagomba kuryozwa umusoro iki ni icyemezo kitajuririwe n'abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ijwi rya Amerika yavuganye na Maître Janvier Rwagatare wunganira abanyamigabane b'uruganda PTC abanza kuvuga ko icyemezo cy'umucamanza bari bakiteze
twari tukizeye kuko yari amategeko akurikizwa nta kindi icyo bisobanura nuko inyungu zose ku bakiriya bagiye zizaba zihagarariwe
gute
PTC yaciwe umusoro Rwanda Revenue Authority irashaka kuryoza uwo musoro abanyamigabane ba PTC icyo dushimira urukiko ni uko rwasanze icyo cyemezo kitafatwa ngo baryoze umusoro ukibwa PTC abanyamigabane ba PTC idahari
Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyishyuza bo kwa Rwigara imisoro ikabakaba miliyari 6 z'amafaranga kivuga ko batishyuye mu bihe bitandukanye hagati ahubwo Rwanda Revenue Authority rega abanyamigabane ba PTC kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro hari urundi rubanza uruganda PTC narwo rurega mu Rwanda Revenue ko ngo yarugeretseho imisoro itarabayeho. Ibi byose biriho mu gihe mu minsi ishize mu bihe bitandukanye ari bwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyafashe umwanzuro wo gutezamo cyamunara imashini n'itabi by'uruganda rwa Rwigara kandi havuyemo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga. Ntibiramenyekana neza niba hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara. Imisoro y'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigaruregwa na Leta y'u Rwanda urayihakana ukavuga ko ishingiye ku nyungu za politiki. Wari umunyemari ukomeye ya Sinaporo Rwigara ashyirwa mu b'imbere mu bafashije inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu kuva mu myaka za 1994 yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango utarya umunwa mu kuvuga ko ariyo yamwivuganye. Kugeza ubu kandi PTC uruganda rwa Rwigara rwakoraga itabi rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo winjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Kuva mu mpera za 2017 umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Sinaporo Rwigara washakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ari mu buroko. Arareganwa na nyina Deline Rwigara ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda n'ibyaha bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Umucamanza yanzuye ku rubanza Rwanda Revenue Authority regamo abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ruzaburanishwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Eh bagira ubusanzwe ijwi ry'Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi umugambwe FNL wagiriza umushinga mateka agatondwasa kwa bise abagwanyi bariko bategura guhungabanya umutekano mu gihugu. Jacques Bigirimana arongoye uyo mugambwe yemeza kwikegera cyambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka yashinze umugambwe kugira asubire ku rugamba. Umushinga mateka agatondwasa arahakana ivyo yagirizwa. Ibindi kuri inkuru twumvize Raymond Zimana.
Mu kiganiro ku bamenyesha makuru Jacques Bigirimana arongoye FNL naho yari yavuze ko agira yerekane ingene amazina n'ibimenyetso by'umugambwe FNL amizero y'abarundi ari iby'umugambwe FNL yavuye azikiriza icyazi kuri agatondwasa n'imigambi yiwe. Uyarongoye FNL akemeza ko icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka afite abagwanyi mu gihugu
rwasa agato umugambi wiwe nk'uko ubuhanuzi akorera ko bimusaba bimubwira si igikoresho cyo kuzotsinda amatora kuri we, ni igikoresho cyo gusubira ku rugamba mu gihe ibyo yifuza gushika ko bituba bikunda. Ikimenyamenya nuko mu gihugu havugwa abantu yasubije ku rubuga kwa gisirikare kandi hayi ibigwanisha, none nimwumve abantu yasubije ku rubuga n'uyu munsi wagifise inkoho ari gera cyambere cy'umukuru n'amashinga mateka ari muri leta mwumva uyo muntu ivyo ariko arakora ari biki. Twebwe ntituje kumucira urubanza ngaha, mubarikirize mubaze ko mu bantu bariko barafatanwa itonga iyo muzagitega zabugendana zahehe hatarimwo abantu rwasabo nyine yatumye ku kibuga.
Ikindi uyarongoye FNL yegereye ubutegetsi yashikirije nuko kubona umushinga mateka agatondwasa aguma ku izina FNL ari kugira asubire ku rugamba aronke n'abari umufasha.
Iyo FNL mumba agarirako nimugere ngo nikindi tubabwiye dufite ivyemeza nuko azi yuko kugira ngo abantu basubire ku rugamba basubire kurwana atakindi kintu bogwana bitwa nta resources zimene yoronka bari mu kindi kintu kititwa FNL. Adushaka leta ivyumve iri zina FNL agarirako ni nka kubera yagariye kuri paripehutu wewe wabikoresha kuko azi yuko kugira ngo bagwane bafate ibigwanisho bemere kwiyahura nk'abarozwe ari uko bakorera muri icyo kintu cyitwa yuko kihari ku bw'Imana kihari ku bw'ubutumwa.
Umushinga mateka agatondwasa arahakana ivyo yagirizwa bijanye no gutegura intambara agasaba abavize ivyiyumviro n'umutima wo gusubiza Burundi mu ntambara kubavanura nako gatima kabi.
Kuvuga ngo ntegura intambara cye nibaza yabatwanwana cye yabatwirigwana yo bivuze none iyo ntambara ntegurira kugira amashinga amateka niwe yoyibona yiriguyo yiriguyo abo ngaho atafite barabona kira noneho umuryango wiwe umugore abana yaratahirije bari mu mahanga ubu koko hagati yiwe na jewe ni ndiwe karategura intambara n'ibyo gutegura intambara cyo babiriyo kera nibaza yuko ivyo bintu bibaza yuko umenga uburundi butegekeshwa ibyifuzo by'abagizi ba nabi nibaza yuko bakwiye gukura mu mutwe amero bagasubiza mu Islamu.
Kubijanye n'izina FNL icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko bivugwa byose ari ugushaka kuburabuza ko umugambo yatanguje FNL amizero y'abarundi wemeregwa gukorera ku mugaragaro. Agatondwasa asaba ubushikiranganje bubijejwe kwisunga amategeko ku neza y'igihugu.
Ubushikiranganje burahari bwashyizweho ku neza y'igihugu ntibwashyizweho ku neza ya Bigirimana. Burahari amategeko icavuga ibyo bintu areka atera ibitsure nibacishe bugufi. Igihugu n'u Burundi tura barundi ntawe ugomba kugira n'uburenganzira gusumba uwundi. Amahoro tuyakeneye twese. Niyaba rero wewe yumva ko mu mutwe habirayo intambara niyayiteza abarundi bose bazohaguruka ntazobananira mugabo jewe ntayo nzomufasha.
Umushinga amateka gatondo gwasa atangazwa n'ingene abo kwa Jacques Bigirimana bamenya ibimenyetso by'umugambwe FNL amizero y'abarundi mu gihe yemeza ko ivyo yabitanze mu ibanga mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Agatondo gwasa yashikanye ibikenewe kugira asabe ku mugambwe arongoye wemererwa gukorera ku mugaragaro kuwa 15 ukwezi kw'icyenda 2018 ari ku mugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana ukaba uruza wandikiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kutemerera uyo mugambwe kuko bakoresheje amazina n'ibimenyetso bya FNL nkuko biboneka mu ikete uyo mugambwe washikirije kuwa 13 ukwezi kw'icyenda 2018 mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Baremeza ko ivyo birego byabashikiriye Terence na Iraza abuvugira akemeza ko umuti uzotogwa hagishijwe inama impande zose kuko atakibazo kiburi nyishu. Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyagihugu baba mu bice vyimburirwamwo ibitoro n'ubutare butandukanye muri Kenya baridoga ko atakamaro bibafitiye kandi ko badahabwa imizibukiri kwiye iyo bimuwe aho bicukurirwa. Ejo ku munsi wa kabiri habaye inama y'abegwa n'icyo kibazo bose ku mugwa mukuru Nairobi yo kurabira hamwe ukugena icyo kibazo cotoregwa inyishu. Yarakwirikiranye iyo nama akaba yaduteguriye inkuru ikwirikira.
Iyo nama yahuje abaserukira abanyagihugu ba mu duce n'intara zimwe bitoro gaze n'ubundi bwoko bw'ubutare butandukanye, abaserukira amadini, amashyirahamwe yigenga, ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'abajejwe amashamba cimeza. Peter Kwanja, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'amashengero y'urukristu muri Kenya, asanga bakwiye kuyumvirwa ubwa mbere abanyagihugu.
Ni muhimu sana haki za watu ambao wanaishi katika
nizi kiciro cyane kwa abantu ba mu bice biri mu butare butandukanye barabwa neza kuko ubutare ni bumwe mu butunzi kama buri mu maboko ya leta ya Kenya. Ariko aho buri hari imiryango ihabaye igihe kirekire, uburenganzira bwabo ni isi yabo naho nyene nta handi. Mu gihe bimuwe kugira ngo ubutare bucukurwe ni ngombwa ko uburenganzira bwabo bwiyumvirwa. Ni byiza ko bahabwa umuzibukiro ubereye. Si benshi muri bo bize n'abasangwa butaka baba hari ubutare kandi uhabakuye ntibyoroshe kuronka handi baje kuba mu cubahiro. Ibiva mu butare biba umugisha kuri Kenya leta ironke, ariko kandi n'ubuyobozi bw'intara buronke ibikwiye kugira ngo bubashe guha abantu babwo ibyo bifuza. Ubu nta nuwo dufite wo kudufasha. Natwe turasaba ko iryo shamba cimeza ryo by'umunyagihugu kurya kw'abamasayi, kuko nta na kimwe twungukira kuri iryo shamba. Natwe twinjire twimbe, niba ari umuntu wo hanze aje ntavyo twanse, ariko tumenye tuti ko yinjiye azodukorera ikiniki. Mugabo leta ntigumirya yonyene umunyagihugu n'abatubitse wavubi, dukwiye kuba bambere bo kuhungukira kuko n'uburenganzira bwacu n'isi yacu n'ubutunzi
ngrasilmarizetu.
Mugabo John Omenge umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bujejwe ubutare ntiyemeranya n'uwo mukenyezi nubwo adahakana ko atabibazo bihari. Ufatiye ku itegeko ryo gucukura ubutare barunguka incuri ijana ku ijana bivanye n'amasezerano y'imigambi y'iterambere mu kibano. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri bungukira ku bice 10 ku ijana bahabwa ubwabo. Ubwa gatatu bungukira ku bice 20 ku ijana bihabwa intara zabo. Ikindi naco basubira kungukira ku bice 70 ku ijana bijya mu kigega cya leta rusangi, bigaca bigabanganywa hagati y'intara na leta. Ku bw'ibyo utwo turere nitwo by'ukuri twahezagiwe kurusha utundi mu gihugu cacu. Musenyeri mukuru wa Katolika mu ntara ya Kisumu Zakaya Sokos asigura nawe ko iyi nama yo kugurura amaso abantu.
So we are looking for gold.
Turiko turondera inzahabu, rero turondera gaze hamwe n'ibitoro. Iyi nama niyo kugurura amaso y'abantu bo muri iki gihugu. Hari ababa mu turere babwirwa ko hatazigera habitera mbere, ariko ubu ririko rirahashika. Narabyiboneye irolwa kuko mu 1978 nari harya abantu bahahunga ari ubwera nyange umengo si muri Kenya. Ariko ubu abaho batahuye ko ari vyiza kuba muri Kenya kuko Kenya ifise ibitoro, ivyo bitoro bikaba ku butaka bwabo. twebwe rero turi nk'abavugizi basaba ko abanyagihugu abasangwa butaka bategerezwa kungukira mu by'Imana yabaremeye
indigenous people
Gushika ubu nta gitegeri nyezina cy'abanyagihugu bakeneye imizibukiro n'abazimurwa hazocugurwa ubutare naho buriko buracukurwa kirerekano. Heroje buri ka neza Nairobi, Ijwi Amerika.
Radio Ijwi Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mugira mushikizwe na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse itegeko rya mbere na mbere rica gukoresha abana imirimo ivunanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryujuje imyaka ijana irengaho ibiri kurengera abana byabaye inzira ndende nibyo tuganiraho muri make mu kwezi kwa cyenda mu 1916 Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko ribuza gukoresha abana mu buhinzi mu nganda no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro icyo gihe byari bisanzwe gukoresha abana batagejeje ku myaka 16 amasaha menshi mu 1918 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasheshe iri tegeko ruvuga ko Congress yarishyizeho irenze ku bubasha ihabwa n'itegeko nshinga kubirebana n'amategeko agenga ubucuruzi mu 1922 Congress yashyizeho irindi tegeko rirengera abana mu birebana n'umurimo naryo urukiko rw'ikirenga rwararisheshe mu 1924 Congress noneho yagerageje kuryinjiza mu itegeko nshinga nyirizina ariko rero ivugururwa ry'itegeko nshinga rigomba kubanza kwemezwa na leta zigize igihugu zo zanze kuryemeza mu 1938 Congress yemeje itegeko ryitwa Fair Labor Standards Act ni nko kuvuga itegeko ry'umurimo ribereye bose ryashyizeho bwa mbere na mbere mu mateka ku mukozi wese amasaha ntarengwa y'akazi ku munsi n'umushahara adashobora kujya munsi by'umwihariko ryakemuye impaka zari zishingiye ku itegeko nshinga zari zarabambiye imishinga y'amategeko yose arengera abana iri tegeko Fair Labor Standards Act ryimakaza ko umwana agomba kujya mu ishuri kandi ko kizira rwose kumukoresha imirimo imwangiriza ubuzima n'umutekano we niryo nuko ryagiye rigororwa rigikurikizwa kugeza n'ubu Ijwi rya Amerika itegeko ribuza gukoresha abana imirimo ivunanye ryibyituye hasi gutyo abantu benshi baritanze barariharanira bahuye n'ingorane nyinshi ariko batangira kumvikana neza mu gihembwe cya nyuma cy'ikinyejana cya 19 twavuga ko babonye insinzi bashoboye kwemeza Congress kumva ubuhamya bwabo burimo ubw'umwangavu wabaye icyamamare Kamela Theori wari ufite imyaka 14 mu kwezi kwa gatatu 1912 Helen Taft umugore wa Perezida William Howard Taft wategekaga icyo gihe nawe yari mu bari baje kumva ubwo buhamya bibateza rero imbaraga nyinshi uyu mwana yakoreshaga imashini isya impeke yakoraga amasaha 54 mu cyumweru abakozi ari abakuru ari n'abato bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uburyo bubi bakoramo n'umushahara udahagije Beni imashini zisya impeke bitabaje polisi ikoresha imbaraga zidakenewe icyakubise inkuba cyane n'ukuntu bakubise akana k'agakobwa k'imyaka 7 hafi kukamena ijisho igihugu cyose cyarahungabanye abigaragambyaga bohereje intumwa i Washington gutura ikibazo cyabo guverinoma y'igihugu Perezida Taft yarabakiriye ariko atega amatwi cyane cyane abana niko n'inteko ishinga amategeko yabigenje ubuhamya bwa Madame Azera Kamela Theori by'umwihariko bose bwabakoze ahantu Theori yababwiye ukuntu yakoraga imirimo imuvuna cyane kugera igihe umusatsi we upfuka byo gupfuka koko bituma amara amezi 7 mu bitaro ubuhamya bwe n'imyigaragambyo y'abagenzi bariko arabakuranira bato ntiyahinduye ibintu ako kanya nyamara yabaye intandaro idasubira inyuma yo gutangira gutekereza gushyiraho amategeko abuza gukoresha abana imirimo ivunanye no kwimakaza ko bagomba ahubwo kujya mu ishuri naho Kamela Theori yitiriwe umuhanda umwe uri mu mujyi w'iwabo wa Lawrence muri leta ya Massachusetts mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kamera Teori wumvishwe rero n'abategetsi bakuru b'igihugu afite imyaka 14 yaje kwitaba Imana mu 1970 afite imyaka 73. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije ndabashimiye cyane, murakarama. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha. Nakoze kudutega amatwi, tubatumire kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.